amashure yisumbuye agera kuri 16 yo mu ntara za Kirundo muyinga na Karusi ni yagiye mu gice cya nyuma mu higanwa cyo gusimbataza amahoro biciye mu mvugo inwanisha hari kuri uyu wa gatandatu gushika ku mugoro abahiganwa bacisha mu bikino mu byese n'imbyino ibikino by'abanyeshuri byumvikanamo amatati akunze kwibonekeza mu buzima bwa minsi yose y'abantu ndetse no mu buzima bw'igihugu
Ndagenda basore ahantu tugenda ugasanga bagira bigisha umugambwe ntuzobone yuko mwicarana no mukurahuza muri kumwe nasanga yanicumi
bogera kuri ayo matati mu gutora umuti hakoreshejwe imvugo idasesereza umuti keretse ibyo bigishijwe abo bana bavuga ko ibyo bakinye babibona n'aho babaye
mu kibano ndashaka kuvuga nko mu muryango nk'umubyeyi n'umwana cyanke ku bakozi bo mu nzu muri politike iyo mvugo n'inyifato ikomeretsa birahari cyane yego muri politike birahari
hariho mu bijyanye na politike mu bijyanye n'ubutungane kuko hariho usanga hariho ibintu bigoye gushyira mu ngiro ari naho twisunze hanini
ni nabyo musenyeri wa kimuntawondereye arongoye diyoseze katolika ya Muyinga avuga ko bafatiye ko mu gutanga iyo nyigisho mu rwaru
tubonye ukuntu abantu baranye mu mishyamirano ahatari hake twariyumviriye tuti none twebwe nk'abemera umwami w'amahoro yaje kudusubiriza hamwe n'Imana akadusubiriza hamwe na bene wacu twoterera iki kugira ngo hagire igihinduka niko rero kwiyumvira guhera mu rwaruka tugira tuti jo kunda abo bakiri bato bakamenya uburyo bwo kubana mu mahoro baremesha amahoro ashingiye ku kubahana kubaha iteka ry'abandi tutikumbure ntiwobura ikivamwo
Musenyeri Ntawondereye ati ubutumwa dufite butandukanye no kurondera kuzuza amasengero gusa
iyo nzirikanye yuko ubutumwa dushinzwe atari ubwo gukopa abaza kuzuza amasengero mugabo ari ubwo gushyikiriza abadukundiye bose imfashanyo ibatuma bashobora kuba abantu bashyitse ndahimbarwa cyane ndahimbarwa n'uko mbonye uyu munsi mu bikingi y'intara
Mabati Jean Berekimasi umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Muyinga avuga ko atari rwaruka gusa ruhakura ku nguko
icyo ni cyiza cyane kuko cyubaka uretse n'abana natwebwe dukuze natwubaka cyane kugira ngo tubane na bene wacu bashiki bacu ababyeyi bacu tubane mu mahoro tubane tuvugana neza tubane tutitana ibikoko
ku izina ry'abagejwe intwaro Mabati asaba ishingiro katolika kukwiza hose izo nyigisho zo gusasagaza amahoro aho zitarashika imuyinga muraruka ubushyira buseruka bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika.